Eni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi ry'America isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rwego neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi tumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ry'America kaza mu makuru yacu yo kuri isaha. Rumwe mu rwaruka rw'impunzi z'Abarundi ruherutse gusubizwa mu ikambi y'impunzi yanduta mu gihugu cya Tanzania bwako rwari rwaratorotse iyo kambi kubera ubuzima bubi rwabamwo.
Ikintu njere rubu kintu nze ni guca uturaga kulima jango zatu amatafa cyawe nkaja mu kijiji ayagiye mu garwe na mu kijiji kapatwa ngo njari kwakubitwa
wewe abana bo ngaye ndo tuli beshi uzima bwaje ndiko ndabora imbere ni buzoba bwiza cyane.
Abo ni bamwe muri ubwo rwaruka. Abasirikare b'Abarundi barungitswe muri Kongo bazoshinga imirindiro muri tumwe mu duce tugenzurwa n'abagwanyi ba M23. ONU itangaza ko atakiriko kirakogwa mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Eritrea. Amerika yatangaje ko abasirikare b'Uburundi murantunga basirikare b'Uburusiya baramutse bigarurira igisagara cya Bakhmut muri Ukraine zituma intambara hagati y'ibihugu byombi ihindura isura. Idonizo ry'amakuru avuga hirya no hino ku isi, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko muri Eritrea hakirangwa ikibazo cyo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi ko atagikorwa kugira iki kibazo gitoregwa umuti. Timishimwe aratubwira ibindi kuri inkuru.
Umuryango w'abibumbye kandi wavuze ko hari abantu bakorerwa icyarubozo abandi bakaburirwa irengero nyamara babigezemo uruhare ntibahanwe. Eritrea ifatwa nka kimwe mu bihugu biyobojwe igitugu kuva kiboneye ubwigenge ikuye kuri Ethiopia mu mwaka w'1993. Kuva icyo gihe rero ONU ivuga ko nta burenganzira bwa muntu bwaharanzwe kandi ko nta bimenyetso bihari byerekana ko hari igikorwa ngo ubwo burenganzira buboneke. Muri raporo yasohotse umunsi ku wa mbere, Nada Al-Nashif, komiseri wungirije w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU, yavuze ko igihugu gikomeje kurangwa n'ihohotera rikorerwa ikiremwa muntu. Yumvikanishije ibi avuga ko ONU ikomeje kubona ibihamya bidashidikanywaho ko hari abantu bakorerwa iyicarubozo bagafungirwa ahantu hadakwiriye cyangwa se bakaburirwa irengero. Iyi raporo ikomeza ivuga ko igiteye ubwoba cyane ari uko ibi byaha byose bikorwa ariko ntihagire ubiryozwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nabyo bishinja Eritrea kuba yaragiye ihatira abaturage kujya mu gisirikare cyane cyane mu gihe Ethiopia yari ihanganye n'umutwe wa TPLF wo mu majyaruguru ya Ethiopia. Icyo gihe bivugwa ko hari abaturage b'abasivili babarirwa mu magana bapfiriye mu mujyi wa Okusum no mu karere ka Dongolat. Muri raporo yasohotse uyu munsi kuwa mbere ivuga ko amasezerano y'amahoro yasinywe mu kwezi kwa cyenda yateganyaga ko ingabo za Eritrea ziva mu karere kaberamo imirwano ariko bikomeza kugenda biguru ntege ndetse bisa nk'aho nta gikorwa.
Urakoze Timishimwe kuri iyo nkuru. Muri Mauritania abanyororo bane b'abagwanyi ba leta ya Kiislam batorotse agasho ku murwa mukuru Nouakchott bagenda bishe umwe bamwe mu bajejwe umutekano. Oriane itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Mugwe w'abagwanyi b'intambara ntagatifu ya Kiislamu watorotse agasho bagenda bishe bamwe mu bajejwe umutekano. Abanyororo batorotse agasho kari ku murwa mukuru Nouakchott. Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu amenyesha ko abo banyororo batanye mu mitwe n'abajejwe umutekano igihe bariko bagerageza gutoroka barasaba polisi babiri bongera bakomeretsa abandi babiri. Mu itangazo ubushikiranganji bwashize ahabona kuri uno munsi wa mbere bwamenyesheje ko inzego zijejwe umutekano zakomeje gucungira umutekano w'ako gasho zongera zitangura ibikorwa byo guhiga no gufata abo banyororo nk'uko bishikirizwa n'itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AP. Ababiri muri abo banyororo bari baraciriwe igihano cyo gupfa, abandi babiri bari barindiriye gucibwa urubanza aho bagirizwa kuba bari mu migwi y'iterabwoba.
Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa mbere yatangaje ko abasirikare b'Uburusiya baronse bashoboye kwigarurira igisagara cha Bakhmut kiri mu buseruko bwa Ukraine zotuma intambara hagati y'ibihugu byombi ihindura isura. Joshua Mutagoma abandanye inkuru.
Ministri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin avuga ko agaciro k'umujyi wa Bakhmut uri mu burasirazuba bwa Ukraine kagaragarira mu mumaro w'umujyi ufite ku rwego rw'ibikorwa bya gisirikare no mu bimenyetso uwo mujyi uhagarariye y'igihugu. Mu mezi make ashize umujyi wa Bakhmut wabaye isibaniro ry'intambara ikomeye hagati y'ingabo za Ukraine n'iz'Uburusiya bukomeje gushaka kwigarurira intara ya Donetsk. Mu ruzinduko yagiriye muri Jordania kuri uyu wa mbere, Ministri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin yabwiye abanyamakuru ko atabona imbogamizi mu cyemezo cya Ukraine cyo kujyana ingabo zayo mu burengerazuba bw'umujyi. Kuri uyu wa mbere, Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwongeye kuyigabaho ibitero bukoresheje indege zitagira abapilote bwakuye mu gihugu cya Iran. Ukraine yavuze ko yahanuye izigera kuri 13 muri 15 zari zagabye igitero.
Shimire bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru kandi yose agezwe ko mushobora kuyumviriza mu kuyasanga kuri we akabarungu radio yacu vewa akabarungu com, adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye Tanzania. Mu kiringo cy'amezi abiri arangiye, leta y'igihugu cya Tanzania yasubije mu ikambi ya Nduta abana bari munsi y'imyaka 16 barenga gato 1568 bari batorotse baja mu bijiji bituranyi no mu zindi ntara za Tanzania kurondera akazi. Inkuru ya James Jovin.
Umuvugizi w'ibiro bya migrasiyo komine Kibondo bwana Ayubu Abdalla mu kiganiro yahaye ijiji Amerika yemeje yuko mu kwezi kwa mbere umwaka turimwo bafashe abana hafi 695, mu kwezi kwa kabiri bafata abana 530 mu bijiji bituranye n'inkambi ya Nduta, abandi barenga gato 356 bafatiwe mu zindi ntara za Tanzania mu gihe basohotse inkambi bitemewe n'amategeko. Yavuze ko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka kujya inyuma y'inkambi gushaka ubuzima. Muri zo harimwo ubukene bugaragara mu miryango itaronswa imfashanyo zikwiye. Ikibazo ni uko hari ihonyango rikabije y'amategeko agenga abana kubera bakoreshwa ikazi zisaba ingufu kandi zibarengeye urugero. Muri kuno kwezi turakora isakwa ry'abana bari inyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biri uko bama batorotse ikanga kubera ibibazo ntangira. Bamwe mu bana batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'ijyuja Amerika bemeza yuko batoroka inkambi kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe, gutyo bigatuma bajya inyuma inkambi gushaka akazi bakora mu gihe batariyumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko. Aha batubariye uko babayeho.
Ikintu nje rero ubu kinunze ni guca uturaga kurima cyangwa gusatura amatafari cyangwa nkajya mu kijiji agiye mu garubi na mu kijiji ukafatwa mu njyari ukakubitwa.
Twebwe abana bo ngaho ndoje turi benshi, ubuzima bwaje ndiko ndaboraba imbere ntibuzoba bwiza cyane. Bamwe ku bibazo babonye mu Burundi abandi nabo kumva z'ubukene, kuko nk'ubu abana bamwe usanga bagiye mu kijiji abandi bakajya kwiga ibintu z'amakarate.
Bamwe baragiye ku bagabo abandi nabo baratwaye inda, abandi nabo bari inyuma y'ibijiji gukora akazi, abandi nabo b'abakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibijiji gukora akazi
ko babahemba amahera make. Kuva mu gitondo bameneka ukwezi kose kugahera bagaca babahemba 130.
Bamwe mu bavyeyi batuye mu nkambi ya Nduta bo basabye leta ya Tanzania haseri n'andi mashyirahamwe atandukanye kubaronsa ifasha zihagije nk'uko bisabwa n'amategeko agenga impunzi, cyibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Barakwiye nyine kubaronderera nk'ahantu nk'akantu bokora ko bateza imbere, kubera abana benshi bararenga inkambi kubera ubukene, kubera batagira ikibafasha, kubera bamwe benshi ntibafise ababyeyi. Hariho n'abafise ababyeyi, ababyeyi babo ugasanga mu mutwe ntibafise utuntu bokora kugira ngo abo bana banezerekwe.
Hazogera igihe n'abandi bazoze barapfiriye kubwo kubw'inzara bagenda kuraba kuraba ivyo boshaka borondera kugira ati barabe ukuntu babaho
leta Tanzania rero nitezure kuko tuyunga muhambi abandi bakaja mu boyi iyo mu bisagara abeshi bamaze imisi batoroka
Ishirahamwe Save the Children rifasha igisata c'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika 9,800 uruko umwaka utashe mu bijyanye no kubaronsa ibyo kurya imyambaro n'ibikoresho byo kwishura ariko hakurikije ibitegeye bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shirahamwe hari abandi barenga 7,900 bakeneye imfashanyo zikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu ariko ntibazironka mu buryo buhagije ari nayo mpamvu ituma benshi batoroka kujya shaka aho rutahandi kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwe ya Amerika
muri Republika ya Demokrasia ya Kongo abanyagihugu n'abanyapolitike bo mu ntara ya Kivu iyo mu buraruko barinuba uruhara abasirikare b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu bazogira mu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho igwiriye mu buseruko bwa Kongo ibindi kuri ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Jimmy Shukrani bakomera
Abasirikare barengije na b'igihugu cy'u Burundi nibo bamaze kugira mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo Ingabo z'u Burundi zoherejwe gukorera mu gace ka Masisi hagana mu Musheke na Kirurirwe. Aho ni mu duce duherutse kwigarurirwa n'abarwanyi umutwe wa 23. Biteganyijwe ko abarwanyi ba 23 bari buhari kure kuri uyu wa kabiri mu rwego rwo guhagarika intambara ndetse no kure ku duce twose bafashe. Ingabo z'u Burundi zije zisanga iza Uganda zirenga 800 ubu ziri muri teritwari ya Beni ho zifatanije n'iza Congo FARDC mu gwashi umutwe wa Kiyisilamu wa ADF wafite ibirindiro no mu ntara ya Ituri mu duce twa Irumu na Jugu. Ingabo za Kenya zigera kuri 700 nazo ziri mu duce twa Kibumba muri Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Izo ngabo zose zoherejwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Hari izindi ngabo z'u Burundi zisanzwe ziri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Izi zaje mu bufatanye bwa Leta ya Kongo n'i Burundi zibarizwa muri teritwari za Fizi, Uvira na Mwenga, aho zaje guhashya imitwe yitwaje intwari ikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ku bireba izi ngabo z'u Burundi nshya zaraye zije muri Kongo, Bamwe mu baturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru barumvikanisha ko nta cyizere cy'uko izi ngabo zizabasha kugarura umutekano mu ntara imaze imyaka irenga 25 iri mu ntambara. Aba kandi bongeraho bavuga ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase nta ngufu n'ubushake zagaragaje mu kurwanya umutwe wa 23 n'indi mitwe ikomeje kubangamira umutekano w'abaturage muri ako karere. Elise Umbeni ni umwe muri bo yagize ati
"Twebwe kuza kw'abarundi ndabona ntacyo biteze kudufasha." Kugacha wa kongomani twe tugombye kwirwanirira ubwacu tugaprotege igihugu cyacu tukakirinda ukuri kuri aba Kenya nabo bari muno ntacyo batumariye kandi bamaze kurangiza ameza ageze muri atatu nta n'igisubizo baraduha na kimwe leta yakagombye guha ibikoresho abasirikare bacu ba FRDC bagashobora kurwanya umwanzi naho ubundi imbaraga zo hanze zo ntacyo tuzizera
Salama Sofo niwe abona ko leta yagakwiye kugarura umutekano mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri Uyu kandi asanga ko kongera umubare w'abasirikare atari wo muti w'ibibazo Kongo ifite.
Izo muri Kenya zaraje bwa mbere zarabanje ziza ntabwo zarwanye urugamba rwagiye rubera dufashe nk'igicanga n'ahandi hose ingabo zaje mbere zo muri Kenya nta kintu zadukoreye. Ukuntu biri rero n'izo muri mu Burundi ndabona nta solution nta gisubizo zatanga. Ntawe turusha kumenya igihugu cyacu rero ntabwo twatege imbaraga zo hanze ngo barizo zizaduha umutekano twe ubwacu twakagombye kwirangiriza ikibazo keretse wenda dusabye dukeneye ibirwanisho
uyu muturage wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ku izina rye rivugwa kubwa impamvu z'umutekano we abona ko ibi byose bigaragaza ubushobozi buke bwa FRDC bityo bikaba birimo umugambi wo kugaba igihugu mo kabiri cyangwa balkanization
izo ngabo za IAS ziri kwinjira mu gihugu nye ntabwo nzibona ntabwo numva kimwe n'abazizana ntawo turi kubyumva kimwe ubundi inkabo nkaziriye kwinjira mu gihugu nguzije gucunga ubusugire bw'igihugu cya Kongo haje byigize byabashyeshye guverinoma yacu iyo bisanzwe yari ifite imparaga ntago yagombye gucunga muri kwakura hirya no hino baze bayicungira ubusugire nta handu byigeze kuba ngo muri Kongo ntabesha bakaze Tobira bintu byo kuza kugaba igihugu ntago bigaragaye ntago bifututse ahubwo kwagombye kubigira gusa ingabo zacu za FRDC zihangane zigaragaza ubushobozi bwazo zicunga ubusugire bw'igihugu
ku ruhande rwa bamwe mu banyapolitiki bo muri Kivu ya ruguru bo izingabo za yasi zaba zihimbaraga abarwanyi bayo mu 2023 mu gufata uduce twinshi turimo materitwari atandukanye. Amani Napoleon mwishaka ASN Action pour un Congo Nouveau asaba umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi gusesa amasezerano Congo yose ifitanye n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba mu rwego rwo kugarura umutekano mu gihugu. Ubwo badufite nuko ashobora kubaho imbaraga nyinshi ku ruhande rwa M23. Byaragaragaye ubwo ingabo za Kenya, Uganda zageraga mu Burasirazuba, imbaraga za M23 zariyongeye. M23 ikagenda ifata uduce itari isanzwe ifata. Ubu rero niyo mpamvu dusaba Perezida Felix Tshisekedi gukuraho amasezerano yaba afitanye na EAC, kuko dufite igisirikare gikomeye. Hari amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi nasaba ingabo zaje mu butumwa muri Congo gukoresha ubunararibonye mu kugarura bagenzi babo b'abakongomani umutekano usesuye. Maitre Armel Niyongere ni umuyobozi w'ishyirahamwe ACAT rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi. Twavuganye kuri telefone. Biteganyijwe ko ingabo za FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 2023 bashyira intwaro zabo hasi kuri uyu wa kabiri nk'uko byemejwe mu masezerano atandukanye y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba harimo na Leta ya Congo Kinshasa. Hagataho ari mu ruzinduko muri Congo mu mpera z'icyumweru gishize, Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa yatangiye kwemeranya n'abakuru b'ibihugu bya Angola n'u Rwanda ko bagiye gufasha Repubulika Demokarasi ya Congo mu kurangiza intambara. Ibi ni nyuma y'ibiganiro yagiranye nabo mu ruzinduko amaze mu iminsi muri bimwe mu bihugu by'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Jimmy Shukurani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika BAL riraje. Guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina. Azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza kuri tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amatsiko yanyu azashirira i Kigali hazabera imikino ya nyuma y'igikombe. Ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38, ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi. Mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Tubibutsa ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi, ubutungane bwo muri icyo gihugu bwatanze uburenganzira bwo gushingura umupfasoni Aline Inarukundo bivugwa ko yishwe n'umugabo wiwe yitwa Claude Arakaza. Hari haheze iminsi irenga 40 umuryango w'amaraso uri mu bibazo bijanye n'ishingurwa ryiwe bivuye ku muryango w'umugabo wa nyakwigendera Aline Inarukundo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turayishikirizwa na Thierry Vendayishimi.
Umuryango w'umwisi Aline Inarukundo avukamo wabwisoko ry'Ijwi rya Amerika ko arose ubutumwa ko kwitegura gufubana uwabiteka ku munsi wa kabiri w'indwi itangura. Aho hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu bahamagawe ku itelefone n'umushikirizamanza wa parike nkuru ya Muha Irere Desire Mushishikare, umuvukanyi w'umwisi ari nawe aserukira umuryango, avuga ko uruhusha rwo ku itelefone rudahagije.
Babitubariye ku itelefone mugabo turakeneye ko baduha uruhusha rwanditse kubera byarigeze gushika itariki zitatu z'ukwa kabiri aho twatuganije amaziko ama hageze ku munota wa nyuma kuhamagara inama tukabona birahindutse bari barutwemereye ugo rusha bitanditse rero ubu uni twandirira turuhugo usha gwanditse cyo twitunganya umujyango tubambana wacteka
isoko ryacu rihamagaye umushikiriza amanze wa parike nkuru ya Muhaha bucumi Albert ku murongo wa telefone kugira rimenye ko by'ukuri ugo rusha goba gwatanzwe gishuwe ku by'ugo rusha ryo bibaza imijyango y'umuhisi ku ruhande rw'umujyango muhisi yari ne yari yubatsemo nabo baciye basubiza isoko ryacu kubaza ubutungane icumvikana nuko hakiriza uguruzuguru hagati y'imijyango ibiri y'umuhisi amakuru atangwa n'umwe mu bavukanye b'umugabo wa Arine atashimye ko tumudondora nuko batarota barekura ikiziga ngo gifubwe insigura atanga nuko basabye ubutungane ko bwokwemera ko hakogwa ibipimo byerekana icisha ya Arine inarukundo ibyo bita autopsie mu Gifaransa ibyo nabyo akaba ataho bikogwa mu gihugu uretse ko n'ubutungane butabyemera ni mu gihe kugeza ubu urupfu rwiwe rwagirizwa umugabo bari bubakanye Jean Claude Arakaza afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba uko biri kose uwuserukiye umuryango w'amaraso wa Arine inarukundo asaba ko ubutungane bwobandanya bukora ariko uwabo yafubanywe iteka
ubutungane bukore cy'ukuri bukore nk'ubutungane ko atababoja hejuru kuko ikintu cyadutangaje ni uko bari baturekuye ko tugana n'amaziko aho hari mu ntango z'ukwezi kwa kabiri hagicindwi zibiri mugabo mu nyuma iyo byahereye ntawe ubizi cyumvikana ko hariho izindi nguvu zishobora kuba ziriko ziraruza ko ayo maziko ashobora kuba hanyuma amatohoza akabandanya mugabo wacu yahambwe
ishyirahamwe umukenyezi imenya riharanira agateka k'abakenyezi naryo nyine risaba ko umuhisi yoshingurwa atakirinze kirasabwa na cyane cyane ko muri iki gihe hegereje ihimbazo ry'umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'umukenyezi Floride Nahimana ni wari rongoye imbere y'amategeko
kimwe kintu usaba ifubwa neza ryujya mupfasoni atakirinze kirasabwa hanyuma ubutungane kore hanyuma kandi uwakoze ibintu nkabijya ahanwe vreme imbere y'amategeko kuko amategeko ategekanira kandi birababaje kubona abana aribo basibisa kubona umuvyeyi atangorane n'imwe yoba yarateye ashobora kumererwa hakurya ari
ku bijanye n'abana basigwa na Arine inarukundo isoko ryacu ryarondeye bamwe mu baharanira agateka k'abana ariko riyabakena ni mu gihe mu muryango w'amaraso w'umuhisi bavuga ko babujijwe n'umuryango umuvukanyi wabo yari yubatsemwo gusubira kwegera aho abana bari mu gihe se wabo agifunzwe urupfu rwa Arine inarukundo rwabaye mu ijoro ryo kwigenekereza rya 2023 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara cha Bujumbura umugabo wiwe Jean Claude Arakaza akaba ari mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa kuba ari we yagandaguye uwo bari bubakanye bafitaniye abana bane ubwicanyi nk'ubu bukorerwa abakenyezi bukaba bwibonekeza no mu zindi ntara ahatuvuga no mu ntara ya Kirundo aho amakuru atangwa n'abajejwe intwaro abakenyezi bane bishwe n'abagabo babo mu kiringo kidashika umwaka
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Mbere ko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twashikirije ku makuru yo hirya no hino ku isi twabwiye kwishyira hamwe mu makungu ONU ryatangaje ko muri Eritrea akirango kibazo cyo kutubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu kandi ko batagikorwa kugira iki kibazo itore gumuti. Muri Mauritania abanyororo bane babagwanyi ba leta ya Kiislamu batorotse agasho ku mugwa mukuru Nouakchott bagenda bishumwe mu bajejwe umutekano. Umushikiranganji ajeru kwivunansi muri leta zunze ubumwe za Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa mbere yatangaje ko basirikare b'Uburusiya baramutse bashoboye kwigarura igisagara cya Bakhmut kiri mu buseruko bwa Ukraine byatuma intambara hagati y'ibihugu byombi ihindura isura. Naho ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini tubabwiye ko muri Congo abanyagihugu n'abanyepolitike bo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko binuba uruhara abasirikare b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu bazogira kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho igwiriye mu buseruko bwa Congo. Tongeye tubabwira ko ubutungane bwo mu Burundi bwatanze uburenganzira bwo gushingura umupfasoni Aline Intarukundo bivugwa ko yishwe n'umugabo wiwe yitwa Claude Arakaza ari yaheze iminsi irenga 40 umuryango w'amaraso uri mu bibazo bijanye n'ishingurwa ryiwe bivuye ko umuryango w'umugabo wanyakwigendera Aline Intarukundo. Tongeye tubabwira ko mu kiringo cy'amezi abiri arangiye eta igihugu cya Tanzania yasubije mu ikambi ya Nduta abana bari munsi y'imyaka 16 barenga hagati 1568 bari batorotse baja mu bijiji bituranyi no mu zindi ntara zo muri Tanzania kurondera akazi. Amakuru rero n'ibiganiro twati bafitiye kuri isa kuri Radio Jeune America haha niho bigarukiye. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi mwongere mubandanye mudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. But you don't believe it. You will only know about it when the man in the long black coat knocks on your door. 'Cause there is nothing in it. Thank you for giving it.
Radio is with America, yo. Yabai, it's Yabai, isubito chachu.